Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi na gatanu. Mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza abamarayika indwi bafise ibyaga indwi nibyo by'iherezo, kuko muri ibyo ari ishavu ry'Imana riheraherezwa. Mbona igisa n'ikiyaga cy'ibirahuri kivanze n'umuriro, mbona bavuye ku rugamba banesheje ca gikoko n'igishushanyo cacyo n'igitigiri cy'izina ryacyo, bahagaze kuri icyo kiyaga cy'ibirahuri bafise inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose umusabyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi bati:
ibikorwa byawe birahambaye kandi biratangaza, Mwami Imana ishobora byose, inzira zawe ni iz'ukugororoka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Ninde atazogutinyaga Mwami, kandi atazohimba izina ryawe, kuko ari wowe wenyine wera?
Amahanga yose azaza kwikubita imbere agusenge, kuko imanza zawe zigororotse ziseruye.
Hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibisate vy'amabwirizo icumi rwo mu ijuru. Hasohoka ba bamarayika indwi bava muri urwo rusengero bafise vya vyaga indwi, bambaye impuzu zera zitanduye zikayangana, kandi bambaye imikanda y'izahabu mu gikiriza, kimwe muri vya binyabugingo bine gihabano bamarayika indwi nzavye indwi z'izahabu zuzuye ishavu ry'Imana ibaho ibihe bitazoshira. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero gushitsaho vya vyagindwi vy'abo bamarayika indwi vyaheraherejwe.